ingabira nitazohera namba mahiri wabo banyaki gonge bo bafisi kungarita zokwamburwa mahiri wabo bagira neza bama bafasha boraho bari nibasha kikwa mabikungira ko baga undagusabikanya mahiri wabaremesha mahoro.
Summer.